Turashimiye ko mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ngaramutse nshuti bakunze muzindukanye n'ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Habari mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi kuri metero 25.41 mu Rwanda tukaba kuri FM y'ijwi rya Amerika 104.3. Ikaze makuru muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na Jewe Diana Nini Nahaje. President Rwanda Paul Kagame yemeje ko azokwitoreza manda ya kane mu mwaka uza 2024. Abatavuga rumwe nawe babivuga kwiki.
Cyari kuba byiza yemeye hakaba andi matora anyuze mu mucyo mu bwisanzure ariko atayarimo kugira ngo habandi urubuga nabo bamukorere mu ngati.
Uyu ni Madame Victoire Ingabire hatwara umugambwe d'Alpha umurinzi utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda mu gihugu cy'u Burundi. Naho muri make amafaranga y'ubwishingizi ku bafise imiduga n'amapikipiki yadugijwe inshuro 44%. Habegwa n'iyo ngingo ntibazishimiye na gato. Muraza kuvyumva aha muri Amerika. Inama rusangi ya ONU igira 78 irabandanya kubera mu gisagara ca New York kiri mu buraruko bushira ubuseruko bwa Amerika. Turabigaruka ko tunabafitiye n'amakuru agezweho ijya n'ino kwisi. Nongere ndabahiga keye ni kaze murano makuru nshuti bakunze ijwi rya Amerika. Raporo nshasha ya ONU yerekana ko inzego z'umutekano zirimo izijejwe iperereza muri Afghanistani zihohotera bikabije kiremwa muntu. Oriana itangishaka atubwira ibindi.
ONU ivuga ko abatalibani bo muri Afghanistan bamaze gukora ibyaha bityoza agateka kazi na muntu inshuro 1,600. Ivuga ko ibyo byakozwe ku bantu bafunzwe harimo abakenyezi. ONU isaba ko intwaro ihari ihagarika ayo mabi. Mu gice cya mbere cy'icegeranyo cyavyo, ibiro vya ONU bijejwe gutabara imbabare muri Afghanistan UNAMA byerekana ko ayo mabi yakozwe ku bantu bari mu munyororo mu myaka ibiri ya mbere abatalibani bafashe ubutegetsi. UNAMA ivuga ko yari amabi atandukanye atagira izina. Icyo cegeranyo kivuga kandi ko ayo mabi akogwa n'igipolisi hamwe n'ibiro bijejwe iperereza. ONU ivuga ko ibice 60% by'ayo mabi bikogwa mu buryo buteguwe neza mu gukubagura abantu mu mabohero ari mu gihugu cyose. Yamara leta y'abatalibani irahakana ibyagirizo biri muri icyo cegeranyo cya UNAMA mu nyishu y'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire n'amakungu mu gisagara cya Kabul. Bwarahiburarengwa buvuga ko inzego z'umutekano zikora akazi kazo neza, bwongera burashikiriza bimwe mu byo leta iriko irakora mu gukurikiza amategeko agenga abanyororo. Muri icyo cegeranyo UNAMA iremeranya na leta y'abatalibani ko hari ingingo zimwe zimwe iyo leta yafashe kugira amabi akoregwa abanyororo ahagarikwe.
Oriane itangishaka urakoze. Tuve muri Afghanistan tuja muri Gabon aho umuhungu wa Ali Bongo Odimba yahoze ari president w'icyo gihugu na bamwe muri basomambike biwe baraye batawe muri yompi bagirizwa ibyaha bitandukanye birimo ubuhemu no kurya ibiturire. Fidel Niyongabo yaje kutubwira.
Umuhungu mukuru wa Bongo Nureddin Bongo Valentin hamwe na Jesse Ella Ekoga n'abandi bane bari begereye president Ali Bongo Ondimba yakuwe ku butegetsi bagirijwe ibyaha byo guhemuka bikomeye cyane hamwe na ruswa baca batabwa mu mvuto by'agateganyo. Inkuru yatangajwe n'umushikizamanza mukuru w'igihugu Andre Patrick Rupona. Ali Bongo Ondimba afise imyaka 64 yatwaye Gabon kuva mu mwaka w'2009 gushika ku itariki 30 y'ukwezi k'umunani k'uyu mwaka. Ubutegetsi bwiwe bwarangiye kuri iyo tariki igihe abasirikare bamukura ku butegetsi muri coup d'etat. Hari nyuma gatoyi yuko hasohokeye amakuru atangaza ko yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu mu kiringo kigira kabiri amatora yabaye ku itariki 26 y'ukwezi k'umunani k'uyu mwaka. Abatavuganwe na leta hamwe n'abasirikare bakoze coup d'etat bari batangaje ko ivyavuye muri aya matora byaranzwe n'ubusuma. Baragiritse kandi intwaro yari ihari imbere ya coup d'etat ko yaranzwe na ruswa ikomeye hamwe n'ubuyobozi bubi.
Fidel urakoze. Duce tubandaniriza mu vya Israel na Arabia Saudite. Umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu avuga ko amasezerano yahagarikiwe na leta zunze ubumwe za Amerika yo kugirana imigenderanire myiza na Arabia Saudite ashoboka akazoshika ku kintu ciza. Fidel Niyongabo.
Umushikiranganji wa mbere Benjamin Netanyahu yabwiye abamenyeshamakuru ko kubuyobozi bwa President Biden igihugu ciwe na Arabia Saudite bishobora gushika ku mahoro azokwibukwa mu mateka. Yamara yavuze ko gushika ku mahoro hagati ya Israel n'abanyapalestina bizofata igihe kirekire. Perezida wa Amerika Joe Biden yarakoze uko ashobora kugira Israel na Arabia Saudite bigirane imigenderanire myiza. Arabia Saudite yatangaje ko itazokwemera Israel kiretse inyishu itowe ku matata amazigihe kirekire hagati ya Israel n'Abanyapalestina. Leta ya Perezida Biden ibona ko Amerika ishobora gukura inyungu mu masezerano y'amahoro hagati y'ibyo bihugu bibiri hamwe intambamye zikomeye zihari zova mu nzira. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken yavuze ko uhuza Israel na Arabia Saudite vyogira ingaruka nziza zikomeye cyane mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi. Yabivugiye kuri programme ya televiziyo yo muri Amerika ABC News Good Morning America kuri uyu wa gatatu. Yamara yatangaje ko hakiri intambamye kugira izo mpande zompi zishike ku masezerano.
Ejo gi Amerika turacabandanya n'amakuru twafitiye muri kano gatondo. President w'u Rusiya Vladimir Putin hatangaza ko yemeye ubutumire bwo kuja mu Bushinwa mu kwezi kwa 10. Oriane itangishaka.
Putin yavuze ko azokwitabira inama nkuru y'abakuru b'ibihugu iba buri mwaka hagati ya leta n'abagwizatunga mu mugambi mu Bushinwa uzwi ku izina rya Belt and Road. Mu kiganiro umushikiranganji w'Ubushinwa jejwe imigenderanire n'amakungu Wang Yi mu gisagara cya Moscow ku munsi wa gatatu, Putin yavuze ko igihugu ciwe n'Ubushinwa biriko birakora ico yise gushira hamwe ivyumviro byo gutunganya akarere kanini kagizwe n'ibihugu vya Buraya n'ivya Aziya. Umugambi Belt and Road ni umugambi ukomeye cyane leta y'Ubushinwa iriko irakorera ko mu kwagura ibikorwa byo guteza imbere ibisata vy'inyubako n'amabarabara mu ntara no mu bihugu bitandukanye. Kuva Uburusiya buteye Ukraine, Putin yaciye atangura gukorana cyane n'igihugu c'Ubushinwa mu kukigurisha ko umuyagankuba. Putin yarongeye akomeza ubucuti n'icyo gihugu mu bijyanye n'imyemenyerezo ya gisirikare. Ubushinwa bwo bwafashe ingingo yo kuterekana aho bwigamiye ku ntambara ya Ukraine yamara bwaraneguye ibihano ibihugu byo mu burengero bw'isi byafatiye leta y'Uburusiya.
Barakoze bagenzi bacu badutegure bakabaje kudushikiriza makuru agezweho ryane no kwisi ayo mwumvise nayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresse ya YouTube yacu Instagram Facebook na X ariyo Twitter ni VOA radio yacu dumkanya ducatuja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Amakuru yo mu karere tuyahera kuri politike y'u Rwanda. Ku nshuro ya mbere president w'ico gihugu Paul Kagame yatangaje atari umunywa ko azokwitoreza manda ya kane mu matora yo mu mwaka uza. President Paul Kagame atege ku Rwanda kuva mu 2002 yabibwiye ikimenyesha makuru cyo mu Faransa Jeune Afrique mu kiganiro cagarutse ku ngingo zinyuranye zirimo demokarasi, umutekano mu karere n'imigenderanire y'u Rwanda n'andi makungu. Temistocle Mutijima yacishije amaso ku nkuru ya Jeune Afrique.
Igisubizo kubijyanye na kandidatire mu matora taha, Perezida Kagame yagikomoye ku kibazo cy'umunyamakuru François Soudan wamubajije niba kongera gutorerwa kuyobora ishyaka FPR riri ku butegetsi mu Rwanda n'ubwiganze bw'amajwi 99.18% mu kwa kane k'uyu mwaka mu maso ya Rwanda bidahita bimugira umukandida w'iri shyaka. Mu gisubizo cye Perezida Kagame yasubije ko ibyo ariko bimeze, yongeraho ko ashimishijwe n'icyizere abanyarwanda bakomeje kumugaragariza bityo ko nawe azabakorera igihe cyose azaba bishoboye. Ati yego rwose ndi umukandida. Bibaye ubwa mbere Perezida Kagame yerura ko aziyamamaza mu matora ateganijwe mu kwa munani k'umwaka utaha wa 2024. Ubwo yaherukaga kubazwa ikibazo nk'iki hari mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu k'uyu mwaka mu kiganiro yagiranaga n'abanyamakuru, icyo gihe yari yasubije ko atazi neza niba ziyamamariza kuyobora u Rwanda mu matora ataha. Yongeraho ko buri wese yamenya ko amahirwe yo kwiyamamaza cyangwa kutiyamamaza kuri we ari 50-50. Kugeza ubu ishyaka FPR Inkotanyi rimaze imyaka hafi 30 ku butegetsi mu Rwanda ryari ritaratangaza ku mugaragaro umukandida waryo. Icyakora impinduka zabaye mu matora ya komite nyobozi yaryo, aho babiri mu bayobozi bakuru baryo batatu basimbuwe hakagarukamo Perezida Kagame wenyine, zaciye amarenga ko Perezida Kagame umaze imyaka 23 ku mwanya w'umukuru w'igihugu azongera kwiyamamaza. Kuri iyi myaka 23 amaze ku butegetsi, umunyamakuru François Soudan wa Jeune Afrique waganiraga na Perezida Kagame yagize ati nk'uko ubizi ku bihugu byo mu burengerazuba bw'isi kuba umaze ku butegetsi imyaka irenga 20 ni ikibazo muri politiki. Arongera ati usanga ibyo bihura n'ukuri ko ku mugabane wa Afurika. Mu gusubiza Perezida Kagame yagize ati uburengerazuba bwihangane ariko ibyo bihugu bidutekerezaho ntibitureba. Njye ubwanjye sinkimenye igihura n'indangagaciro zo mu burengerazuba. Demokarasi ni iki? Nuko ibihugu byo mu burengerazuba bitegeka abandi icyo bakora, ariko se niba bo ubwabo bahonyora ayo mahame yabo twe twabumva dute? Kuri iyi ngingo Perezida Kagame yongeyeho ko kugerageza guterura demokarasi ukayimurira ahandi ubwabyo biba byamaze kuba guhonyora demokarasi. Ati abaturage bakwiye kuba bigenga kandi bakemererwa kwishyira ku murongo uko babishaka. Undi waherukaga gutangaza ko aziyamamaza mu matora ataha ni Bwana Frank Habineza, usanzwe n'umukuru w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Democratic Green Party of Rwanda, usanzwe ari umudepite mu nteko nshingamategeko. Uyu yatangaje kandidatire mu matora ateganijwe mu mpeshyi itaha mu kiganiro yahaye abanyamakuru mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka, nyuma yo kongera gutorerwa kuyobora iri shyaka. Mu binyacumi hafi bitatu by'imyaka ishyaka FPR Inkotanyi rimaze ku butegetsi mu Rwanda, Perezida Kagame ashimwa nk'umutegetsi wazanye impinduka zikomeye mu kubaka no kuzahura ubukungu bw'igihugu cyari kimaze gushegeshwa n'intambara na jenoside yo mu 1994. Icyakora imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakunze gushinja ubutegetsi bwe kutorohera abatavuga rumwe nabwo no guhonyora uburenganzira bwa muntu.
Temisokle Mutijima, urakoze. Tukiri kuri no nkuru, Madame Victoire Ingabire atwara umugambwe d'Alpha umurinzi utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, asanga President Paul Kagame yobungabunga ivyiza yagejeje ku Rwanda ariko ntasubire kwitora izindi manda. Yabibwiye mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana.
Itegeko nshinga ko ryahinduwe 2015 rimuha ubwo burenganzira bwo kongera kwiyamamaza muri manda itaha, ariko njye iyo sesenguye yakoze byinshi byiza ku Rwanda rutabaye nka Somalia, yakoze byinshi byiza iterambere araho ryageze, ariko hari n'ibitarashobotse bijyanye cyane no kubaza uburenganzira bwa muntu, bitarashobotse cyane ku bijyanye na demokarasi mu gihugu cyacu, urugendo rw'ubwiyunge rukiri rurerure. Ibyo rero bitarashobotse, ntekereza ko byari kuba byiza yemeye hakaba andi matora anyuze mu mucyo mu bwisanzure, ariko atayarimo kugira ngo habanze urubuga nabo bamukorere mu ngati, kugira ngo ntekereza ko ariko buryo bwiza gusigasira ibimaze kugerwaho, kugira ngo uziko u Rwanda kuva rwabaho nta na rimwe twigeze tugira umuperezida uvaho binyuze mu mahoro. Ariko ashatse kwandika amateka mashya meza y'u Rwanda, iyi manda njye nakwishimira ko atayiyamamariza akareka abandi akagera abandi bamukorera mu ngata.
None uravuga ngo areka abandi bamukorere mu ngata, birangibutsa umwe mu bategetsi b'u Rwanda wigeze kuva ku mwanya yari afite aravuga ngo asize ibitenga bituzuye. None niba uvuga ko Perezida Kagame hari byinshi byiza yakoze, ibyo bisigaye wamuretse akabirangiza?
Ntabwo yabirangiza kuko ntibyashoboye kujyana, kuko iterambere dufite, nkunze kuvuga iterambere ridafite imizi mu bwisanzure no kugira ngo umuturage agire ijambo mu bimukorerwa mu gihugu, iryo terambere riba rihegetse. Niyo mpamvu ndimo kuvuga ngo iryo terambere yamaze kugeza ku gihugu kugira ngo turihe imizi, nareke hagira abandi babikora, kuko kubikora byo byarananiranye, kuko iyo bibi bishoboka biba byarakozwe mu myaka 20 namaze ku butegetsi.
Madamu Victoire Ingabire, uraho ngaho mu Rwanda uyobora ishyaka d'Alpha umurinzi ritavuga rumwe n'ubutegetsi ritaremerwa mu Rwanda, mbese iyi gahunda nawe uyirimo, ufite umugambi wo kuziyamamaza?
Umugambi ndawufite. Ikibazo gihari n'icyo maze kuvuga ni icyananiye ubutegetsi bwa Perezida Kagame, ni ugutanga urubuga abandi banyepolitike bakisanzura, hakaba amatora anyuze mu mucyo. Ku buryo rero icyo nicyo nsaba, nicyo mparanira, niyo mpamvu mvuga nti kubera ko atashoboye kubigeza ku Rwanda, nareke n'abandi bagerageze bamukorere mu ngata ibyo atashoboye kugeraho, abandi babigereho, umuturage ashobora kugeza ngo bamukorerwa. Umunyarwanda wese ushobora gukora politiki ayikore mu bwisanzure ntamukomye mu nkokora.
Victoire Ingabire, umuyobozi w'ishyaka d'Alpha umurinzi, ndagushimye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi rya Amerika.
Yego, namwe murakoze.
Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amafaranga y'ubwishingizi ku bafise imiduga n'amapikipiki mu Burundi yadugijwe inshuro 44 ku ijana. Ikigo cy'igihugu kijejwe gucungera ingene amashirahamwe y'ubwishingizi akora ARCA mu Burundi kivuga ko ino ngingo yafashwe bitewe n'iduzwa ry'ibindi bintu byankenerwa mu gihugu. Abegwa niyo ngingo ariko ntibayishimiye na gato. Muravyumva mu nkuru ya Eloge Urikaneza akure juri Amerika ina Nairobi muri Kenya.
Kuhurugero bisi ichari kawano chumini munani ya hora ishu zwa wihumbi majatandatu na mnotatunita andatu uza marundi kumunga akawigi kuzota angishwa gira hafi kumulio nini wihumbi jana na mirongine na bibiri ibisi yomuga kubuka kwa sel tuwarava na mnotatuna bata nunayo ya hora iliha wihumbi majachenda na mnotatuna bibiri za marundi kumunga akawigi kuzohora itanga mulio nungwe nini wihumbi ya majanindui na mirongo itandatu na bitatu na majanindui na mirongo itatu na tatu itegeko rishasha kandi rivuga ko aya mahera abwirizwa gutangirwa icyarimwe ni mu gihe yahora ariho inshuro zine ku mwaka. Charles Ntirampe ba munyamabanga mukuru wa Atrabu ishyirahamwe ryo gutwara abantu n'ibintu mu Burundi yavuga ko iyi ngingo isa n'iyaje kwimbira icyobo abari muri icyo gisata. Uko niko yabyiganijwe ibya Amerika mu kiganiro cyihariye yari haye kuri wa gatatu bari mu buraruko mu ntara ya Ngozi.
Nkawe muca mubona ivyo bintu ko ari bintu kuri biteye isoni mbere atakindi biriko birakora atari ugutuma igisata cyo gutwara abantu n'ibintu kizimangana mu gihugu cyacu biriko birahumbesha abasanzwe bakorera muri mwe gutwara abantu n'ibintu
abagabo nuko ni ingingo n'izindi nyinshi zafashwe mu mezi aheze abegwa nazo batagishwe inama
ntitwogishwe inama ngo twemere yuko ibiciro biduga kuri ubwo rugero na cyane cyane ko mubona ko ibindi biciro by'ibindi bintu byaduze
Joseph Butoro umunyamabanga mukuru wa AHCA ikigo cy'igihugu kijejwe gusuzuma kwa mashirahamwe y'ubwishingizi akora asigura ko ingingo yafashwe hisunzwe itegeko rishasha byafatiye kukuntu ibintu byifashe muri kino gihe naharika ikiganiro amenyesha makuru mu gitaraba cy'ubutunzi Bujumbura kuri wa gatatu.
Amafaranga yarasanzwe asabwa tarife isanzwe ihari imbere itariki ya 19 n'amafaranga yagiyeho mu mwaka w'2011 kuva mu 2010 gushika mu 2023 murumva imyaka yacinge ningana sinzi uwo bazi ikintu kimwe ngai wacu mu Burundi uko cagugwa mu 2011 ariko cyo kikigugwa uyu munsi
bamwe mu bagendesha amatagisi bafatiye ingingo nk'umugani w'ikirundi ubwira uti amungura nkani yo mazituruvya bemeza ko leta igiye kubura n'utwo yaho icumbisha kumwe bagasanga isukiye mu cyoho za polisi yo kwibarabara bazohora bafumbatishwa kugira bunge bagendesha ibinyabiziga aho kwitura amashyira hamwe y'ubwishingizi uko niko babisobanura
abahaye kujya no kujyama abapolisi kuko mu polisi tuzovibidi iringa imodoka ibandanye ikora hamuwongonze cyangwa uwongonze tubiregre aramyabre hama amafaranga ntazinjira muri leta ngeti zo bihombe n'ubundi twewe tuzoririra kuronka icyo turya leta nijo yahuza kuducinyiza nanje nshonje kandi mfite icyuma naguze hama ikini naco iski asambre irabaho asambre irabaho ina mashinga matekira bawo
kuri ha aniwerma uravye amafaranga taxi yinjiza sinibaza yuko hari uzo parve na kuyari novuga ko bariko bakomorera wa police d'orage umuntu azohora arekera no mu police hamarengana nta kundi no bibona
hako tusubira kujya mu mabara baratama assurance dufise kandi birashoboka bamwe yacha bimukira mu ijoro bagakora ijoro
cyaje mukuru w'igihugu ministre arabivyo bintu kuko twebwe adufatiye amaboko imugongo.
Ibi biremezwa Ntirampe bavuga ko abenshi ubu bahagaritse kuja kugirana amakontara nayo mashyirahamwe atangura tubwira ku rugero rwa 44% ikigo aka kivuga ko amahera y'ubwishingizi yadubwijwe ko atari bwo ahubwo urw'ukuri rwikuvye kabiri hafi
aho kuri biharuro muca mubona ko twe tugerageje kurabira boneka ko ari ibice biri hejuru ya 80 hafi 85% imodoka nyinshi izihejeje ubwishingizi zahorana abenshi ntibahurumbira gufata ubundi kuko urumva ibintu biragoye ubu no kuvuga rero ko imodoka nyinshi zirakora zidafite ubwishingizi
buto barongoye ikigo gisuzuma uko amashyirahamwe y'ubwishingizi akora aremeza ko harimo amakosa agasezeranya ko azokosorwa
hariho mashirahamwe yafashe vya biciro minimum byo hasi fabifatirwa arongera ku bindi bintu aca atangura gukoresha ibyo bindi biciro atabanye kuyisabira uburenganzira ngaha a muri aka ibyo twara yonye babimeye kuri toke bayinze zo gukosora nibaza ko mu kiyo gitarenga indwi imwe ibyo byose bizoba cyakosora warenganijwe kumure ashumbushwe amishema najyo rikore mu murongo wa mategeko
ingingo naho yasigugugu yatanguye kuja mu ngiro mu ntango za kuno kwezi ku 9 nkuko byemezwa na Joseph Butora twara ikigo aka iduzwa rije byongera ku iduzwa ry'ibiciro by'ibindi bintu bya nkenerwa harimo igitoro cyongerejwe aho kigurwa inshuro zibiri kuva mu kwezi kw'indwi uyu mwaka ariko kugeza n'ubu bikaba bigoye kuri kubitarura bwe ku matasiyo arimo ayo ku mugwa mukuru w'utunze Bujumbura aho gishikira kivuye hanze y'igihugu nkuko amasoko y'ijwi rya Amerika ritwemereye ishyamwe twabugemeza ko leta yarisezeraniye inama rukokoma yabegwana kino kibazo bose imbere y'uko umwaka 2023 hera eroje urika neza ijuru ya America
inama rusangi ibihugu na leta biri mu ishyamwe mpuza makungu ONU igira 78 hirabandanya kwera mu gisagara cha New York kiri mu buraruko bushira ubuseruko bwa America kuri no wa kane ku rutonde rw'abategetsi baza gushikiriza amajambo hariko president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame ijambo giwe we yarivuze ejo kwa gatatu ni jambo gibanze ku ngingo zitandukanye zirimo z'ubutunzi ibidukikije n'umutekano mugenzi wacu Timishimwe aratubwira ibindi
Mu ijambo rya mazina n'itegera ku 10 Perezida Paul Kagame yagarutse cyane ku kibazo cy'inguzanyo zihabwa ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere yumvikanishije ko iki ari ikibazo kigomba guhabwa uburemere kubera ko hari ibihugu bitabasha gushyira mu bikorwa intego z'iterambere rirambye yashimiye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye ONU Antonio Guterres kukuntu yitaye kuri iki kibazo kimwe mu bibazo bigera ko cyane muri inteko ihuriwemo n'abategetsi bayoboye isi ni ikibazo gihangayikishije kimihindagurikire y'ikirere kuri ibi Perezida Kagame yavuze ko u Rwanda rushyigikiye ikigega cy'imari cyashyirwaho kigamije gufasha ibihugu byugarijwe n'ihindagurika ry'ikirere kugira ngo bihangane n'ingaruka zabyo Byagarutse kandi ku kibazo cya COVID-19 yumvikanisha ko mu by'ukuri kitakiri ikibazo gihangayikishije ashingiye ku byatangajwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS yumvikanye ariko asa n'unenga ko iki kibazo cyagaragaje ubusumbane hagati y'ibihugu mu minsi ya mbere kitaduka
This year, the World Health Organization
Uyu mwaka ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ryavuze ko icyorezo cya COVID kitari ikibazo gihangayikishije isi icyorezo kigenda kiranduka ariko ikibabaje nuko mu kukirwanya bitakozwe mu buryo bumwe kuri twese mu bice bitandukanye by'isi
indi ngingo ifite umwanya munini muri iyi nteko nirebana n'umutekano Perezida Kagame yavuze ko muri iki gihe nta kimenyetso gihari cyerekana ko ibihugu birangwamo amakimbirane azarangira vuba yavuze kandi ko ibihugu bikomeye nabyo ubwabyo nta kigaragara bikora gitanga icyizere cy'iki kibazo Perezida Kagame yakomeje avuga ko abagirwaho ingaruka z'intambara cyangwa amakimbirane ari nabo bonyine bikorera uwo mutwaro yumvikanisha ko ibyo ari akarengane gakabije yatanze urugero rw'ikibazo ubu gihangayikishije cy'abimukira aho buri mwaka impunzi n'abimukira bakora ingendo zibashyira mu kaga kandi ako kaga kakabageraho bashaka imibereho myiza y'igihe kizaza Aha rero niho yavuze n'uruhare rw'u Rwanda mu gushakira umuti iki kibazo aho yavuze ko u Rwanda rukomeje gukorana n'abafatanyabikorwa barimo n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi mu rwego rwo gushaka igisubizo kirambye umvaho iki gitekerezo cyavuye
Rwanda remains committed to working with partners
U Rwanda rukomeje kwiyemeza gukorana n'abafatanyabikorwa bari mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi kugira ngo bagire uruhare mu gushaka igisubizo kirambye umwanzuro twawufashe dushingiye ku byatubayeho kandi tuzi neza akababaro gaterwa no gutakaza ibintu byose no kutagira aho kwita iwacu
Kuri iki kibazo cy'umutekano ariko ntacyo Perezida Kagame yagikomojeho ku mutekano w'akarere u Rwanda ruherereyemo nyamara u Rwanda rwakomeje gushyirwa mu majwi ko rutera inkunga umutwe wa M23 ufatwa nk'uw'iterabwoba n'igihugu cya Congo bihora bisamiranye u Rwanda ariko rwakomeje kumvikana ruhakana uruhare rushinjwa ku kindi kibazo yagaragaje Perezida Kagame yavuze ko Afurika ikeneye byihutirwa guhagararirwa mu buryo bwuzuye mu nzego zifata ibyemezo bireba ahazaza hayo kandi ibyo bikumvikana mu ijwi rimwe yashimangiye ibi avuga ko ubufatanye mu iterambere bukwiye kurushaho gushyirwamo imbaraga kandi ko ari ngombwa kubaka ubwo bufatanye burangwa n'ubutabera n'uburinganire biteganyijwe ko Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi aza gushyikiriza ijambo ry'inteko ya ONU uyu munsi wa kane Tim Harris Ishimwe, Ijwi rya Amerika, New York.
Tim Ishimwe urakoze reka ndakongerere ko ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rimaze imyaka 78 rishinzwe. Muri iki gihe none isi ugarijwe n'ibibazo amahero ONU yobikenewe. Iryo shyirahamwe ryoba rishoboye guhangana n'ibyo bibazo. Thomas Kamilindi yateguye ino nkuru irimo ubusesenguzi bw'Ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye.
Mu bibazo by'ingutu harimo intambara yo muri Ukraine n'izindi nyinshi zitandukanye, kudeta ziyongera muri Afrika, imihindukire y'ibihe abimukira ibihumbi n'ibihumbi badasiba kumirwa n'inyanja intambara z'ubucuruzi hagati y'ibihugu cyane cyane ibikomeye cyangwa se ubukene bukabije ku isi. Loni yavutse nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose yabaye kuva mu 1939 kugera mu 1945 n'ibyiringiro ko izabera urumuri ibiganiro n'ubufatanye hagati y'ibihugu. Nyamara inama ya 78 y'Inteko Rusange ya Loni iteraniye mu mujyi wa New York mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yerekana ko atari ko bimeze. Urugero, abakuru b'ibihugu bine by'ingutu kuri bitanu bifite icyicaro gihoraho mu nteko ya Loni ishinzwe umutekano ku isi, Vladimir Putin w'Uburusiya, Emmanuel Macron w'Ubufaransa, Xi Jinping w'Ubushinwa na Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Rishi Sunak ntibihaye uruhayi rwo kwitaba inteko rusange ya 78. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden niwe wenyine muri bariya batanu wayigejejeho ijambo rye. Ku basesenguzi bivuze icyo bivuze gikomeye mu rwego rwa diplomasi y'isi. Bati niba abayobozi b'ibihugu basuzugura umuhango ukomeye nk'uyu, niki umuryango uzabasha gukora gifatika? Umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres na ubwe bimuteye impungenge nk'uko yabigaragaje mu ijambo ryo gufungura inama rusange ya 78.
Our world is becoming unhinged. Geopolitical tensions are rising. Global challenges are mounting. And we seem incapable of coming together to respond.
Antonio Guterres aragira ati, iyi si yacu irimo iramanyagurika. Amakimbirane ariyongera, ibibazo bikomeye biragenda byirundanya, nyamara bisa n'ibitunanira gushyira hamwe kugira ngo tubone ibisubizo. Hari bamwe basanga nta cyoroni ikimaze, abandi basaba kwivugururwa kuva mu mizi yayo. Urugero ni nko kugira icyicaro gihoraho mu nteko ishinzwe umutekano ku isi bitanga ijambo ntavogerwa bita veto. Abanyapolitiki n'abadiplomate benshi bavuga ko bidakwiye ko ibihangange bitanu byonyine bikomeza kubyiharira, bagasaba ko hinjiramo n'abandi by'umwihariko Afrika. Abandi nabo barimo n'abashakashatsi bavuga ko Loni igikenewe kandi igifite akamaro. N'abaturage basanzwe niko babibona, duhereye ku cyegeranyo cy'ikigo cyitwa Pew Research Center cya hano i Washington DC, umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Cyakoze ubushakashatsi mu bihugu 24 bitandukanye, gisanga abantu 63% bemera Loni, abandi 28% barayegaya. Ibihugu abaturage bemera cyane Loni ni Kenya, Pologne, Korea y'Epfo na Suède, aho abantu 8/10 bavuga ko Loni ikenewe kandi ikora neza. Isirayeli niyo ya mbere ifite abaturage benshi banenga Loni, 62% bemeza ko ikora nabi. Kandi si iby'ubu, Pew Research Center isobanura ko yabajije iki kibazo bwa mbere muri Isirayeli mu 2007, isanga abaturage 58% bagaya Loni. Imibare rero yagiye izamuka kugera aho ihagaze ubu. Isirayeli ihora ifitanye amakimbirane na Loni kubera Palestina. Urugero, yo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigeze guhagarika imisanzu yabo muri UNESCO, ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburezi, siyanse n'umuco mu 2011. UNESCO yari imaze kwemera Palestina kuba umunyamuryango wayo. Naho mu 2021, ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bwa muntu ryashyizeho komisiyo mpuzamahanga yo gukora nkete ku mabi akorwa mu ntara za Palestina Isirayeli yigaruriye. Isirayeli ntibyayishimishije na gato. Naho kubirebana n'abaturage bemera Loni, bavuga ko irengera kandi iteza imbere uburenganzira bwa muntu, amahoro n'iterambere ry'ubukungu, kandi ko yitaye ku bibazo mpuzamahanga muri rusange.
Akabino ngo duce dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya, dushimire abagize uruhara ngo abategurwe yongere abashikire kuri mikro mari kumwe na Jewe Diane Ninahazwe Nadia Taha niwegeranije amajwi yacu. Twari duhagarikiwe na Edi Rwema, twembi ku izina ry'abagenzi bacu tubike banuye tubifuriza kubandanya mugira igitondo cyiza. Ahanje turasubira mu bindi biganiro by'Ijwi rya Amerika biri imbere.